Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika kuri uno mugoroba w'umunsi wa Mungu muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ugwaruka. Mu gihugu cy'u Burundi gukorora inda ni icyaha gihanwa n'amategeko. Uwakoroye inda ashobora guhanwa kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5 hakongegwa ko nihadabu. Ku igenekerezo rya 2008 z'ukwezi kw'icyenda aho wari umunsi mpuzamakungu wahariwe guharanira ikugwaho ry'ibihano byo gukorora inda, ishyirahamwe ry'abakenyezi SFBSPB ryatanganije inama kuri icyo kibazo. Icivugo cyavugaga iti duhagararire kandi tugume duhagariye uburenganzira bw'imibiri yacu tutibagiye guhagarika imbanyi tutifuza. Muri iyo nama basaba leta y'u Burundi gukuraho ibihano ku bantu bakorora inda batifuza. Yamara FENADEB urunani rw'amashyirahamwe 66 aharanira agateka k'abana babyiyamiriza kure bavuga kwivyo bigamije guhohotera uburenganzira bw'abana baba bakiri mu nda kandi basanzwe bakingirwa n'amategeko mpuzamakungu n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi. Nivyo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi mugume ku maradiyo yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uko twababwiye ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mukurikirana buri munsi saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. N'umunsi umunsi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ugwaruka. Mu gihugu cy'u Burundi gukorora inda ni icyaha gihanwa n'amategeko. Uwakoroye inda ashobora guhanwa kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5 hakongegwa ko nihadabu. Ku igenekerezo rya 2008 ukwezi kw'icyenda aho wari umunsi mpuzamakungu wahariwe guharanira ikugwaho ry'ibihano byo gukorora inda, ishyirahamwe SFBSPB Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et la paludisme ryatunganije inama kuri icyo kibazo. Icivugo cyavugaga iti duhagararire kandi tugume duhagarariye uburenganzira bw'imibiri yacu tutibagiye guhagarika imbanyi tutifuza. Muri iyo nama basaba leta y'u Burundi gukuraho ibihano ku bantu bakorora inda batifuza. Yamara FENADEB urunani rw'amashyirahamwe 66 aharanira agateka k'abana mu Burundi rwiyamirira kure icyo cyiyumviro. Bavuga kwivyo bigamije guhohotera uburenganzira bw'abana baba bakiri mu nda kandi basanzwe bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi. FENADEB isaba yuko uwo mugambi usubizwe inyuma kuko udakenewe cyane mu Burundi mu gihe baba bafashwe ku nguvu hari ibigo birenga 8 n'ibitaro 52 bijejwe kubafasha mu kubakingira indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka hamwe n'imbanyi batwaye batifuza mu gihe bituye ibyo bigo imbere y'amasaha 72. FENADEB isaba leta y'u Burundi kudaha agaciro ibyasabwe n'iryo shyirahamwe kuko vyo hava bituma u Burundi bucika amacuniro y'inzoya. FENADEB ibandanya isaba leta guhana guhana nako guhana ivyakarorero abagiriwe ivyaha abagiriwe n'ivyaha byo gufata ku nguvu abakenyezi nivyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri sanga muri aka kanya mwese murahawe ikaze mushikirize ibibazo n'ivyumviro nimero yacu mushobora kutwakura ko tukabahamagara ni 1 2 4 4 1 9 3 ndasubiramwo nimero yacu ni 1 2 4 4 1 9 3 1 kuri bino bibazo rero nkuko twababwiye twatumiye Madame Ntirampeba Esperance umuyobozi w'ishyirahamwe SFBSPB arivyo shirahamwe riharanira uko ubwo burenganzira bwo gukororinda abantu abakenyezi batifuza twatumiye kandi na Jacques Nshimirimana umuyobozi w'ugo runani FNADEB runani rw'amashyirahamwe 66 akorera mu gisagara ca akorera mu Burundi akaba haranira uburenganzira bw'abana leka twakira batumire bacu rero tutarinze kurandira tuje mu kiganiro mufaso ni Madame Ntirampeba Esperance mwiriwe neza kaze mu kiganiro
ndagize mwiriwe murakoze no kumpa kano kanya
yego namwe mushinga nahe Jacques Nshimirimana tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane kuduha umwanya nk'uyu kuganira kuri iki kibazo nkora mutima
turaza kuganira kandi no kubijanye n'ivyo turaza kubashikiriza n'ivyo abanyamadini bashikiriza kuri iki kibazo mu kanya kari imbere ariko mbere yaho reka duhere ku mufasoni Madame Ntirampera iki kibazo kuri mwebwe ikibazo nyamukuru gituma mubona yuko gukororinda vyorekurirwa n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi ahanini bihagaze hehe cyane cyane
murakoze gusubira ko mu jambo twebwe ibyo bintu twabihagaze ko bipfanye n'amatohoza twagiye turakora mu ntara zimwe z'imbo dusanzwe dukoreramo ariyo Bujumbura Meri Bujumbura Rirare na Bubanza na Cibitoke ni ukuvuga turavye amatohoza twa ibintu ibiharuro twagiye turaronka mu matohoza twakoze kubijanye n'imbanyi hanini duhagarara kuri zijya mbanyi zikorwa mu kinyegero baja kwa Rumenyi hama tukaraba ibitigiri by'abantu bapfa uko bangana kubera baba bagiye kwa Rumenyi dusanga n'ibitigiri by'abantu benshi nico gituma twaca tuvuga tuti iryo tegeko by'ukuri ku muntu ko yumva cyane cyane ntiturisabira abantu bose twarayevuze nk'uko ndabisubiyemo dusabira ku bantu b'ikizira hari ikizira hari gufatwa ku nguvu no mu gihe amagara y'umubyeyi ageramiwe rero icyatumye tuvuga icyo cifuzo cyacu byavanye n'ibyo bitigiri twagiye turabona by'imbanyi zagiye zirakorwa mu kinyegero dusha tubona ko ari bitigiri birenze nicyo gituma dusaba rino tegeko ko tanga uburenganzira umuntu wese bivanye n'uko yumva amagara yiwe n'uburenganzira bwiwe akaja kwitura kwa muganga nabyo murazi ko kwa muganga by'ukuri si ibintu baca bashoka bemera baragira amatohoza harabangira nk'amaprocedure urumva ko ibyo bizotuma umuntu adaheza ngo atinye aje kwa Rumenyi ariko agiye kwa muganga bakabona ko by'ukuri mu gihe iryo tegeko ryojaho bakabona ko umuntu ibintu ibituma ziwe yavanse ari ibintu by'ukuri kwa muganga bakagira icyo babikoze ko cyangwa se bakamutunganiriza ariko atagiye kwa Rumenyi ngo bamutoboze ya migeto biri baratubwira bya biro byawe mu biri baranywa bisinzikaza amagara y'abakenyezi jeno gira nti ahanini niyo mvo yatumye ibyo bitigiri by'umurengera bigurirana byo kwa Rumenyi byatumye duvuga tuti reka twavanse iyi rezo kugira ngo iyi ngingo twumve ko leta y'u Burundi hogira icyo babivuga ko murakoze
birumvikana ibibazo ni byinshi cyane bica biza mu bijyanye no kurekurira uko gukororinda none kuri mwebwe umuntu avuga yuko yoba atifuza iyo mbanyi yoyikorora nko kumeza nkangahe ko washobora kugira ashobora kuvuga yuko atayipfuza haciye amezi angana yariyo yose kuri mwebwe yoyikorora haciye nk'amezi nkangahe cyangwa yo kwemererwa kuyikorora haciye amezi angana
kubisanzwe murazi ko hariho amezi umwana aba yamaze kuba umwana hakaba n'imisi ngira ngo nta desomene sinchanga trois semaines haba hakiri uruntu rw'urunyigimbe munda umuntu ataragira ataramara kubaramba umwana mbega singiye kure cyane uwo muntu uwo yacishijemo arambabarira ngo amacuniro y'inzoya mbarazo uwo muntu namusaba ko azogendere intara intunze ya aya makaritsiye y'ibitoke za Kinamizi za Kamenge abaza ati mbega abana batogwa mu miserege mu masashe b'inzoya bangana iki none mbega uwo muntu hako areka uwo mwana azoza guta mu isashe zijya runyigimbe mu gihe gova akareka kuri imbwa canke kubona umwana yafashwe mu kanwa n'imbwa umwana yavutse twe aho niho duhagaze si ukuvuga yuko umuntu wese azokumva ngo yatwaye iyo mbanyi ngo nuko atayishaka umugore usamesha nk'umukobwa rero usamba ngo rero ngo zishinja kwa muganga ngo iyo mbanyi ngo bazishibaye inkurira haraba amaprocedure nk'uko dufate nk'ubu nka twebwe kenshi ikigo baratwitura bafashwe ku ngufu dufate bajana buno nyene muri centre Seruka bakabapima bakabakingira na za mbanyi batifuza muga hariho n'abandi batatwitura uca usanga bagumiwe mu gipfura ati twohava tumenyekana twogira iki ariko mu gihe umuntu yumva ko afise uburenganzira bwo kujya kwitura kwa muganga twe twumvise umenga by'ukuri ho baho nk'akarusho
zato akagiye na mushinga nahe Jacques Nshimirimana nawe agire icyo ashikirije mushinga nahe Nshimirimana madame nyirampeba yavuze ikintu gihambaye cerekeye umwana yabaye umwana kuri mwebwe mwuvuga ko amategeko mpuzamakungu n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi akingira uwo mwana n'iryari mu mwita umwana n'iryari mutangura kumukingira agateka kiwe n'uburenganzira bwiwe
murakoze cyane nagire mbanze imbere ya byose nshimire Madame Esperance ko yemeye ko tubahama muri iki kiganiro kuko by'ukuri n'abantu benshi cyane baba barundi cyane abanyamahanga baba mu gihugu cyabo bahanze bari bifuza kumenya ukuri kwinshi kuri ibyo byasabwe n'ibyo shyirahamwe ku bijyanye no kurekurira abakenyezi kukorora inda baba batwaye batifuza hanyuma umupfasoni ariko arabisigura urumva yuko harimo by'ukuri impuhwe nyinshi cyane kuri aba bakenyezi baba bafashwe ku nguvu yavuze ko basimitse cyane kubabyaranye n'ibizira bimo twita inceste mu Gifaransa birumvikana ko harimo impuhwe nyinshi cyane ariko rero naho kuri ico by'ukuri tubitahura kumwe abantu baba bafashwe ku nguvu barafise uburenganzira bwabo barafise ibyo amategeko ategekanya barafise ibyo bategerezwa gukorerwa kugira ngo basubizwe mu burenganzira bwabo harimo kuvugwa ibyo yavuze bibera mu bigo nka Seruka cyangwa mu bindi bitaro bitandukanye bya leta harimo no gukurikirana ababakoreye ibyaha hanyuma uburyo bariko bagomba kubikora nibwo tudahuriza ko kuko mu runanise na Dev ntitwifuza na gato yuko twohava tuvuga cyane uburenganzira bw'ababyeyi ngo twibagire ubwo burenganzira bw'abana baba bari mu nda kuko nimba amategeko y'u Burundi nimba itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bifata gukorora inda nk'icyaha nuko igihugu cy'u Burundi n'abarundi bafashe ingingo yuko umwana ari mu nda ategerezwa gukingirwa kuko barabonye yuko adakingi uwo mwana uba mufite bivanye n'ibihe kanaka ashobora kuba arimo ashobora gufata ingingo nyine akavuga ati mbo ubu kwa heza amezi atatu kwa heza indwi zine kwa heza amezi atandatu nkaba ntameze neza cyangwa nkaba ntabanye neza n'uwo turi kumwe reka ngende uwo muntu bamukuremo rero leta y'u Burundi yarafashe iyo ngingo yo gukingira umwana ari mu nda umwe twita rofetizo cyangwa rambriyo mu Gifaransa hanyuma nagomba se n'utanga umuco gatoya naho umukenyezi yavuze yuko ari icyumviro cyabavuyemo baravye amagogo abakenyezi bahura nayo iyo batwaye inda batipfuza si icyumviro cyavuye ngaha mu Burundi iyi ni kuha imaze imyaka myinshi cyane kuva mu mwaka w'1989 kandi nibaza yuko twe n'uyo mudamu tutari bwaje muri ibi by'amashyirahamwe ni kuha europeye y'ugu bira ibyo bita IVC donc interruption volontaire de grossesse IVC iratandukanye cyane na avortement thérapeutique ariko arasigura madame nico gituma tugomba ko abarundi babitahura avortement thérapeutique ngaha mu Burundi irabaho iyo abaganga bagiye hamwe bakabona yuko ubuzima bw'umubyeyi bubangamiwe bakabona yuko umwana udonko umwana atari buvuke akomeye canke ashobora guhitana ubuzima bw'umuvyeyi baraje hamwe bakagira izo bita commission medicale bagabisigurira n'umujyango hanyuma bagakiza ubuzima bw'uwo muvyeyi hanyuma ibizayese twemere yuko umwana avutse hagati ya musaza na mushiki yo bajyamanye ariwe aca agwa mu mpore ariwe aca hanwa mu gisingo cy'ababikoze mbega abo bantu bumve ko bafite uburenganzira bwo gukurayo iyo nda ni kuko batibuka ko bafite devoir bafite ibyo bategerezwa gukora kugira ngo birinde gukora ibidakuhuje n'amategeko ese n'icyaha gihanwa n'ibwirizwa gihanwa n'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi hanyuma abafatwa ku nguvu ubu ibiharuro dufise byerekana yuko atabantu dufise abantu nko mu 2015 nibyo mfise hafi nko mu kigo cyerekwa bavuga yuko abantu baba bafashwe ku nguvu bagera ku 3,552 tugiye mu biharuro abantu 3,552 uravye ama service abagira muri centre Seruka babagira mu bitaro birenga 52 biri mu Burundi mu masantre ari specialize arenga 8 ama service babagirira nta muntu numwe ibi ndashobora kubyemeza yoba yaraje kwitura abo bantu ababwira ngo naratwaye imbanye ntipfuje narituye iki kigo kubera ko mu ma serivisi babagirira harimo kubakingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka harimo kubakingira sida harimo kubakingira imbanyi batipfuza igihe bituye ibyo bigo imbere y'amasaha 72 none icyo sindi kintu coba cihishije inyuma niwo mugambi wo gusaba ko avortema yemegwa mu Burundi coba ari gike icyo gituma ni mwampakanya ndaza gutanga umuco kuri icyo kuko ari icyo tubiziko
ego cyane reka twongere duha karyo umufaso ni Esperance ntiranteba kubijanye nuko kuntu kuko mwebwe muvuga muti muharanira agateka k'umwana kandi mukamuvuga muti nubwo umukenyezi umwigeme aba yahoye n'ibibazo uyo mwana ntiyogwa mu mporero ngo arishwe madame ntirampeba kwica kibazo nyene umwebwe umwana mumwita umwana ryari ko bo bavuga yuko umwana yamaze kuja mu mbanyi y'umukenyezi aba ari umwana kuri mwebwe umwana aba umwana ryari ntagwe mu mporero
Jena bivuze nti nawe nk'umukenyezi nibaza ko hari ibihe umwana ubona ko aba yamaze gufatika by'ukuri dufate nk'umumezi amezi nka yera nk'abiri atatu ane gushyo kuduga umwana abamaze kuba kuboneka ikintu cy'umwana ariko muri dame de somene jendi bivuze yuko haba hari ikintu ntuze umwana ntabaramara gufade mbega ko bariko baravuga ngo agateka k'umwana nje nababadije abo bantu bazoze muri aya makaritie babaza abana imbwa zirirwa ziratora mu mayarara babaza abana birirwa baragira baratogwa mu masashe none akose agateka k'umwana kaba ariko karahanyangwa
aba ari umwana yaba yamaze gupfa
none niba baba bagiye kuzikora mu kinyegero hama bakajitamo ayo masashe rega baba ari abana nyine bagiye gutamo ayo masashe mugabo none nk'abo baja kubata mu masashe igihe agiye kwa muganga akavuga ikibazo yahuye naca nk'ingorane yahuye nayo je ntibanyumve neza sindiko ndavuga ngo umuntu wese atwaye inda rero ngo azifugeye ntabwo baci bayimukurirayo kwa muganga ibyo ari byose inimba iryo tegeko nta ego umuntu wese twese turazi ko umuntu asaba ikintu mugabo hari igihe usaba ikintu nk'icyo kiro mugugu mudodora mu gihe wazibona ko icyo kintu dufate nka leta y'Uburundi ikabona ko icyo kintu kaciga ko ikabona ati ikintu cogira akamaro cyangwa nticogira akamaro umuntu arasemerera agasaba hari igihe asaba ntaronke cyangwa asaba akaronka ibyo ni bisanzwe
ariko musaba yuko biba amategeko biba iryo tegeko bahabwa uburenganzira mu mategeko borinda guhabwa uburenganzira mu mategeko kuko FINADEB ivuga ko hasanzwe hariho uburyo abakenyezi n'abigeme bofashwa mu gihe bafashwe ku nguvu n'ibindi
ega natwe twese turabyumva kandi hanini ishyirahamwe ryacu ntitwigisha ngo abakenyezi ngo baze baragenda gukorera imbanyi hanini tuvuga tuti nibaje ku ma méthode contraceptive kugira ngo birinde izo mbanyi batipfuza bituma baja guta abo bana mu mayarara no kuza barabata mu masashe hanini niyo ngingo twebwe dushimikirako mu kwa rero kubera ko
yego
kubera ko hari habandi nyene tusanga rero nka babafashe ku nguvu babafashe nibizira nimo tuvuga tuti akujya umuntu yafashwe na musaza we yafashwe na se wiriwe yo kwirwa aragira arabyara uwo mwana nkumbure akamutwarana umutima mubi uwo mwana zo kwitwa se wiwe ise bazosangira cyazogira iki tuvuga tuti kugushaka kwiwiwe kuwo muntu yumvise ko bimuhaye n'intuze ya muriwe akagenda kwa muganga kitura abaganga akababwira ikibazo afise kugira ngo abaganga nibumva ko hari ibintu bikwiye cyangwa byumvikana kugira bamutunganirize.
Murakoze cyane. Kino kiganiro kijambo abanyanya biradishwe rya Amerika reka nawe nyine tubaha karyo kugushikiriza ibyo bibazo n'ivyumviro mushinga na heja kishimiye imana turakugaruka ko mukanya ariko reka dutangure ku murongo twakire Leonce wiriwe neza.
Wire nimeye neza.
Amahoro.
Ego na mahoro.
Kibazo cyangwa icyumviro.
Je ni cyumvira je ndumva mengo nanjye sishigikiye ibyo bintu byiko boreka ngo ba batse barakorera intuzi ibyo bintu by'amavolotema nanjye sindabishigikiye. Ego kuko uravye ibintu ikintu biriko biragenda abakobwa benshi muri ino minsi baratinya ibintu by'ubusambanyi kubera iryo tegeko atari hari ariko mu gihe iryo tegeko ryoramuka rigiyeho ubusambanyi bwaba bwinshi cyane kandi n'inda zokorokwa zoba nyinshi cyane. Ema bote ndumva sigiye iyo cyumvira cyo muri na deb.
Urakoze cyane Leonce tubandanye ku murongo twakire Dani wiriwe Dani
mirewe ndabaramukije cyane.
Yego mahoro.
Yego ndamutse nabatumire hama natebye mu majambo hari icyo nagomba mvuge cyane kuri Finadebe bwa mbere manje kubashimira cyane iryo shyirahamwe nibaza mutume twa Jack Nshimirimana.
Yego
yego ndamushimiye cyane kuko insigo ariko aratangaza yumva zanyubatse kandi yumva arizo noshima bwa mbere hama gato kuri madame Nyirampeba sinzi rero no bivuga mvuze ko noba mfise umubabaro mwinshi kujya ku majambo cyangwa kuzigwa akatanga ego noba nshatse gucikiza kimwe mu byo niyumva kuko ari karasigura nk'umubyeyi mu bajambo nk'ayo ndumva umenga n'amajambo babaje cyane nk'umuntu twovuga ko yoba yari barutse cyane natu bari baruka ariko yitwa ko ari umubyeyi birababaje kuko umwana ari imbere yitwa umwana uko aba ari kose abambiyo cyane fetize uko aba akiri kose nico nico cyo nuko aba ari kema muntu kiretse yuko na n'ijambo ry'Imana nimba ryemera ntabyo nza ariko tujye kubiraba kuko kuva na kera abantu bamwe babyara kandi sinibaze ko gukorera inda bitanguye mu myaka ya vuba cyane kandi nibaza ko icyaha gikomeye cyane kuko n'icyacu kwica w'umurundi sinibaza yuko noshikira na gato ya madame Nyirampeba kuko nimba umwana amaze kubayo byagwa na se n'umwana wiwe cyanke se wagatera inda umukobwa we cyanke abavukana nibaza yuko umwana atari yo bavitime vitime nibaza hari niko uwakurikiranwa yoba uwo abo bamubyaye cyanke abo bakoze icyo iryo bara kuko nimba umwana amaze kuvuka byiza yobaho cyanke nimba umwana amaze ikintu kibaze kuvuga nk'icyo cy'akahomera bunwa bararaba ubundi buryo bakora ariko ntibace baniga umwana kuko umaze kuniga umwana nibaza ko umukozi cyacu ubwicanyi hama rero mu kurangiza nagomba nibarize gatira Nyirampeba madame Nyirampeba none nimba by'ukuri ga mupfasoni muri abarundi icyo kintu by'ukuri impanuro muzimumva muzifikije mu banyagihugu babandi batahura ni ngo bacyari batahura bivanye n'ukuntu umwe wese aba yifitiye ingorane mumva by'ukuri hari umuntu wese wakubyara n'ubukene baba barimo cyangwa n'ingorane bifitiye cyangwa nimumva yuko abana bose babaherengeteza mu ibarabara cyangwa bakabica nk'uko mwabivuze ugasanga naho batazikoroye barikoresheje ubundi buryo bakabaniga bikaba bigatera icyaha kigera ikindi cyo kwica kigeretse kuri icyo kicyaha baba bakoze cyo kubanigira mu cyakarango kazi nagomba kumwibariza kandi ndamusaba yuko hava nyishura neza mu bwitonzi ariko nkashimira cyane ishyirahamwe Finadebe na Leta y'u Burundi igifise mu ntoki iryo tegeko kandi nibaza yuko iryo tegeko ritohinduka yego nigira nshaka gushikiza murakoze cyane
Dani. bibazo hanini ni vy'umufaso ni ntirampe ba Esperance ariko umushinga naje Jacques Chimie mana natwe guhakanya wishure madame ntirampe ba Leonce yatanguye yavuga ko hanini ubusambanyi atari bwinshi ariko ko iryo tegeko rigiye mu ngiro ubusambanyi bwo bwinshi cyane kuko abantu ntibotinye yuko botwarinda kuko nubundi buca bazikorora kuri ico cha Leonce mwo mwishura gute
ngo ubusambanyi si bwinshi ngo kubera ngo nk'ubu ngo ubusango botanga itegeko ngo ryo gukorora ngo imbanyi ngo ubusambanyi bwashabaguye ndakigarutse ko none ko ubusambanyi atari bwinshi aba bana biriko baratogwa mu miserege n'amayarara kwata uko ubusambanyi atari bwinshi none izinda ziriko zirahitana abantu mu kinyegero no kuvuga ko ubwo busambanyi budahari
kuri ico nyene muvuga ko abo bana bari mu miferege none bogabanuka canke boca bahabwa abigeme canke abakenyezi bafise izo mbanyi boca bahagarika kuzikorora ngo nukubera ngo itegeko rihari wokongera kumugira ukamusigurira gatonya kubijanye n'ubwo busambanyi buto boca bwiyongera kuko kuri we abona yuko nkuko abivuga umuntu yumvise umwigeme yumvise nk'umukenyezi yumvise yuko hariho iyo option hariho ubwo burenganzira yohabwa bwo kwikorora n'ubundi nivyo mutuma ugusambana atari ikintu abona ko gihambaye canke atari ikintu atinye
Jenny bada ko atari ico cyo cyakibaha uburenganzira bwo gusambanye kuko urumva yuko nawe ibyo byose utoroka kuzuraga mu vyahantu ivyo vyo gusambanya ngo deni natwarina ngo nzocare ngo ngena ngo kwa muganga bayinkurireyo antuka deni baza ko ata muntu yokorera ku ntuze ya kuri iryo jambo si nibaza rero ngo ubwo busambanyi ngo bwo cabugwira ngo kubera ngo umva ngo kwa muganga baba batangiye intuze iryo tegeko ajya umuntu wese akorera mu mutima wiwe urashaka gukora ikintu ukavuga ati reka nishingire iki kintu kugira ngo ntikintware mu ngaruka mbi none rero muri ico gihe umuntu wese arashobora kwikingira nkuko basanzwe bikingira gusa aho umuntu muri ico gihe umuntu arashobora kuvuga ati byo byose ako iyi mbanyi ndayitwaye ubona jewe nafashwe ku nguvu ndatinya kuja habona hakiri kare none reka ndabe ko nimba kwa muganga sindi ndekwirirwa ngenda ninyegeje reka ngende kwa muganga nsabe impanuro
kibazo cha Dani wewe yasavye ko mwo mwishura neza na neza kubijanye nuko nkiyo habaye nk'ivyo bibazo ego barafashwe ku nguvu ni cha gikomeye kandi kibabaje hari ibibazo byinshi by'ubuzima bishobora gushika akavuga ati nabandi baba baravutse aho bo ntibuca bica abo bana kubera ivyo bibazo by'ubuzima iyo bahuye n'ivyo bibazo uwo mwishura gute iyo umuvyeyi yafashe iyo ngingo yo kwica umwana we kubera ibibazo by'ubuzima
mumkamo enyibye nibaza niba yumvise neza yumvise ko ntavuze ngo ari wowe wese yatwaye imbanyi yumvise ko ntavuze ati ikizira cyane mu gihe yafashe ku ngufu cyane mu gihe amagara y'umubyeyi abangamiwe ariko yumvise ko ntavuze ati utwaye inda wese yumva yuko iyo caje kwa muganga bagaca bayikurayo nibaza ko nashoboye kubivuga mu majambo make
Kaduha kajyo mushinga na Jacques Nshimirimana kubimaze kuvugwa kuby'abanywanyi bishwe rya Amerika bashikirije n'ivyo umufasoni ntirampe bashikirije jambo ni gwa
murakoze cyane nibaza yuko bose na bose basa n'abashikirije bimwe y'abareonse y'abadani bashikirije yuko badatahura na gatoyi ico bacinyegeza inyuma y'iryo sabwa yo gushiraho itegeko rirekurira abakenyezi n'abigeme gukorora inda baba basabye batifuje mu gihe dufite ibigo n'ibitaro biri specialize gukora ico gikorwa aha bagarutse kuri kimwe nasigura cyo gutandukanya l'avortement thérapeutique mu kirundi nojora uvuga yuko ari gihe umuntu inda bayikuye kubera uko amagara yiwe abayifashe hamwe n'ico bita IVG ni courant ikomeye cyane yatanguriye mu Faransa andiko ndabwira madame Esperance kugira ngo abimenye yumve yuko ibi atari ubushake bw'abarundi bifite iyo vyavuye iveze bisigura interruption volontaire de grossesse aho umuntu azovuga ati jewe ndabishatse kubera ugushaka kwiwanje ndagiye kwa muganga ndakurisha amahera n'unkurire mwiginda nayo nkeneye bisigura yuko umukenyezi ashobora gushwana n'umugabo afise inda y'amezi abiri akaca yirukanga kwa muganga buke ati nkuriramo ndosubira gutwara iyindi igihe tuzoba tubanye neza bisigura ko umwana w'umukobwa w'imyaka 15 18 ahuye n'umukomeretsa akamuhenda amagasanga twayinda aca yiruka kwa muganga naho bahetse umwanya wari wose akagenda ati nunkuriremwo sanze nihenze yampaye amahera tutari twavuganye ivyo nivyo turiko turanka ico gituma segikiye ibireonse na Dani bavuze kubera ko ni kuha mbi kandi twebwe tutazopfa dutahuye madame Esperance mbabarira cyane aha nitwigeze tuja mu byo twemera nitwigeze tuja mu byo amavarere y'abarundi turiko tuvuga ivya mategeko fetus embryo bifise uburenganzira bwo kubaho co kimwe n'ibindi biremwa byose ayo n'amategeko y'Burundi n'amategeko mpuzamakungu nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kuja kwikurira fetus uko abishatse akeneye kuvyirinda areka gusama iyo mbanyi kandi gushika ubu sosiyete y'u Burundi iriyubatse kuri ico kintu abantu bose baratinya gutwara inda batiteguriye uwo bifikiye nawe ku nguvu atabishatse hari ibigo bibijejwe hari n'amategeko ajejwe kubakingira hari itegeko risasa ryo kwa 2022 z'ukwezi kw'icenda mu 2016 rikingira abantu bafashwe ku nguvu kandi rikanahana cyane abantu baba babikoze kuki tutoshira inguvu nyinshi cyane mu guhimiriza abarundi kwigenga ubuntu mu guhimiriza abarundi abo byafikiye abo bakenyezi baba byafikiye kwitura ivyo bigo na cyane cyane mu guhimiriza leta y'u Burundi guhana igahasha bimwe biboneka abantu baba bagirizwa gufata ku nguvu abo bigeme hako tuja gutakaza umwanya dusaba ngo nibatwemerere avortement ngo avortement yemeze umuntu abishatse agenda avuga ati nkurira yinda uko abyifuza aho twebwe ntituriho na gatoro
wasubira ugashimika kuri icyo kuri ubwo burenganzira wavuze ati bwa volontaire avortement volontaire itandukanye niyo umufasoni ntirampe bari karavuga yisigure neza twumve aho bitandukaniye mu masegonda make n'imbere ko tuja kubandi banywanye izo uko
gukoranya cyane nariko ndasigura mvuga yuko iyo iyo avortement madame Esperance ariko aravuga ni avortement thérapeutique irumvikana iyo ubuzima bw'umubyeyi bubangamiwe abaganga baraza hamwe n'igisaha ibyo birakogwa ngahe wacu baraza hamwe bakavuga bati turabona yuko uyu mubyeyi ubuzima bwe bubangamiwe dushobora kubura byose tukabura umwana tukabura n'umubyeyi
ariko muvuga muti naguciriyemo
nta narimo ndumva habaganga bavuze ngo kubera ko hari itegeko ritatwemerera ko umuntu tumukurira inda turemeye umubyeyi yapfe hasigare ugoruyo ya mbere ugoruyo yago barusigaye hehe nyinagiye abaganga barafata ingingo bakavuga bati turabona ko ubuzima bw'umubyeyi buri andanze duheba kimwe muri ababiri kenshi baheba ugoruyoya kubera ko baba babona yuko ubuzima bw'umubyeyi bubangamiwe iyo ni avortement thérapeutique itandukanye cyane n'iyi iveje interruption volontaire de grossesse
ni ukuvuga yuko mbere yuko mubandanya ni ukuvuga yuko abo bandi baba basambanye bavukana cyangwa ubwo bundi ubwo uko gufatwa ku nguvu n'ibindi mwe muvuga muti aho hoho umwana uko biri kose yovuka
Jensi none umuntu ateye inda mushikiwe iyo ni ancestor ni icyaha nabivuga ateye inda mushikiwe akaba yabikoze abizi yuko umuntu ari mushikiwe naho yoba yabikoze atabizi uwo mwana yagiye mu nda afite uburenganzira bwo kuvuka abandi bana bose none ntibabaho
bandanye yo tubwire
naho bakavukana ubumuga nta bantu bafise ubumuga butandukanye bagendana ubumuga butandukanye dufise mu gihugu bo ntibafise uburenganzira bwabo twota tuvuga ngo abantu bose bazaba bafatanye ari gisiki na gisasi zari umugabo na arababyara ari abafitaniye ubucuti bunaka abana bazaba bari mu nda bose batse bavayo ariko ico twe ntaco dushigikiye inceste ni icaha gihanwa ahubwo abo byasikiye nimba bazi arabavuga nawe bavugira ku iradi abaprokireri nta kindi bajejwe baca bisezisa d'office bakaja kurondera uwo muntu aba yajyamanye na mushikiwe bakamuhana bisunze ingingo ya 532 iyo mwibwirizwa mpanavyaha by'u Burundi
iyo yindi ko kundi gukorora inda muvuga ko havuye mu Bufaransa ko kwitwa ngo iki gukora gute gutandukanye n'uko kundi therapeutique kwa muganga ko gukingira ubuzima bw'umubyeyi
uko kundi gukorora inda bita IVG interruption volontaire de grossesse n'ugukorinda gufatiye ku bukunzi b'inda ku kwikunda abantu babakeneye kwiyorohereza ubuzima umuntu ashobora kuvuga ati uyu munsi ndutse numva ntameze neza inda ntayo nshaka reka ngende bayikureyo bikata bifatana n'ibindi bobo bagezemwo byo gushobora gutwarira inda mu mavitrine mu malaboratoire kugira ngo uwo muntu atwaye inda birinde bwa bubabare bw'umubyeyi ibyo nibyo bagezemwo ni kuha yatanguye mu 1989 iraduga mu 1990 mu 2001 harabaho muvuma de contestation mu Bufaransa barava ku masomene 12 bari bageze ko kare bashobora kwemererwa gukorora inda kuva kuri kundwi 10 mu nyuma harabaho muvuma de contestation baraduga bagera ku ndwi 12 uyu munsi rero aho bageze bavuga bati kugira ngo iyi muvuma yacu ikomere ni duhere mu bihugu biri mu ntambara mu bihugu bifite ubukene mu bihugu bya Afrika muri Amerika Latine muri Aziya muri Ende abari byo bibanza gushiraho ayo mategeko kugira ngo bazogaruke wabo mu Buraya basanze bafite ingufu z'ibihugu bivuye muri Afrika aha nagire munkundiye ndababwire ikintu ijambo umupfaso nitwa Veronique Seyie yavugiye kuri RFI mu minsi heze hari hijya ejo wari umunsi wahariwe ibyo by'ukwemera gukorora inda Rove 28 z'ukwicene yavugiye kuri RFI avuga ngo mu Bufaransa turafise iri tegeko naho twarironse bitatworoheye inyuma y'intambara z'umwanya munini nuvuga ngo 1990 ushika mu 2001 ariko rero bigikenewe nuko iri tegeko ribaplike mu Bufaransa bwose kandi rikaja no hanze y'Ubufaransa kugira ngo abakenyezi bose babyifuza bashobore gukorora inda umwanya wose babyifurije aho hari Roventrice zo kwicenda kuri RFI radio y'Abafaransa aho rero strategy ikoreshwa n'iyihe babanza guca muri aya mashyirahamwe y'iwacu wandika projet bawubwira ati ubwira ngo dufinance projet yawe banza ushiremwo kwiki ucumva nk'uko tucumva hanyuma bagahera mu bihugu biri en voie de développement ibihugu bikenye nk'ibi by'iwacu nibyo biba byoroshe ukonvenga aha ibi byamaze yateranije amareta kandi si ngaha muri Afrika gusa arabwira ubushakashatsi arondere uwo mukenyezi umwami yitwa Bodwe mu Bubiligi mu 1990 yagiranye ibibazo bikomeye cyane na leta yiwe yari yongowe n'uwitwa Wilfried Martens kubera iki kibazo cyo gusinya itegeko ry'ukwemerera abakenyezi gukorora inda babyifuje inda batwaye batifuje
urakoze cyane
bashyiranira ibibazo bikomeye cyane itegeko aranka kurisinya umwami ntibyigeze ribaho mu gihugu cy'Ububiligi
urakoze cyane kuri izo nsiguro z'ubwo buryo bubiri bwo gukorora inda n'uburenganzira bizanana navyo reka tubandanye ku murongo no mufasoni ntirampeba turamuha akajyo kugira icyo ashikirije ku byo mwashikirije ariko tubandanye ku murongo twakire Aron wiriwe neza
wiriwe neza
ngaho urakomeye
yego turashima
icyumvire cyawe cyangwa ikibazo
je mfite icyumviro urabona uwo mupasoni rekarekama ngo batandikaga kujya gukuramo inda mbega nibamara kuzikuramo aho agiye gushyira amajyane hagati y'abantu bose urabona uwariwe wese n'uwo bayubakanye n'umuntu ashavuga ngo agikureyo ntazo bakifuza kurira gutwara inda mu gihe azo babona uko babanye nabi n'umugabo aho nazo bashyize injyane hehe mu bubakanye bari bo bose ikindi nacyo ariko avuga ngo hariho abasanzwe bavuka ngo bagasanga babateye mu mabarabara mu magira ibyo biratandukanye no kuba yagiye kwa muganga bakabimukuriramo icyo rero numva yuko yoba ariko arigisha imico mibi abarundi bose ari nk'ibice bakagenda umva yuko umengo icyo cyumva ngo nagikura no mu mutwe n'ibyo nagira ndamubwira
urakoze aho reka twakire na Leon Cargo wiriwe neza
weneza mupfaso ni munyamakuru mwiriwe ngaho muri studio
yego turashima
murakoze cyane nagomba naje yongire icyo nterereye mu iki kiganiro na cyane cyane ntangure shimire uwo mushinga ntahe kusigura ariko aratanga hamwe n'impanuro ariko nkasa ndasa nk'umubaza gatoyi muri burya umukenyezi arafite uburenganzira bwo gusama inda kandi arafite n'uburenganzira bwo kuyikurayo ariko ndiyumvira yuko n'umwana ari munda aba afite uburenganzira bwo kubaho nashaka ndamubaze nk'aravye mu by'amategeko biroroshye cyane guca imanza zerekeye cyangwa gucura urubanza zerekeye nk'uko zerekeye gukura inda kuko birumvikana yuko suwo mukenyezi ariko ariko arekera magusa uha urumviriza ijyanye no urumva yuko abakenyezi beshi baguma barekera mu bwo buryo ariko ndumva yuko cyo kubganja ahubwo batoza barashira imbere kuzikura yahubwo ni baraba ikintu bo bohimiriza bakereka abandi bakenyezi yuko ahubwo gusaminda utifuza uburyo bwa mbere batokwirukira kuza kuyikura yahubwo uraba bakayibaruka hanyuma ibindi bigakurikira mu nyuma zamurakoze ngaho ku cyo cy'Amerika
no kago warubajije umushinga nahe niba imanza zijanye no kukorora inda zoroshe guca nivyo wifuza ko abusigure
ego kuko turavye bavuga yuko bafite uburenganzira bwo gusaminda kandi bakavuga yuko no gukura inda baba bafite ubwo burenganzira none ko numwana bari mu nda bakeneye afite uburenganzira bwo kubaho umva bica bigenda gute kugira ngo idomanza zorohe guca
ariko uburenganzira ariko nkuko twavuze uburenganzira muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi ntiburekuriwe uretse ko iyo hari ikibazo ku muvyeyi kubijanye nuko kwibaruka ariko tumuhe akaryo mushinga nahe Jacques Nshimirimana mushira hamwe FENADEB ikibazo cha Leon Cargo cerekeye ubwo burenganzira nayo mamanza ukuntu acibwa kugira ngo umuntu yumve niba ari ikibazo coroshe mu bijanye n'ubutungane
arakoze cyane Leon nagire ndamu menyese yuko mu manza zaba zoroshe guca mu gihugu cy'u Burundi harimo izimanza zijanye no gukorora inda itegeko mpanabyaha y'u Burundi kuva mu ngingo ya 55 gushika ku ngingo ya 511 izo ngingo zose zishika kuri 6 zivuga ibijyanye n'icyaha cyo gukorora imbanyi ibi rero nizerekana yuko mu gushiraho iri tegeko mu gushiraho ibi bihano leta y'u Burundi yeretse umubyeyi wese azabatwaye inda yuko kuyitwara no uburenganzira bwiwe mugabo kuyikurayo nta burenganzira ababifitiye leta iri kwiproteja uwo mwana azovuka muri kazoza kuko yibona iti uyu muntu ashobora kuba atwaye inda ejo tanke hijya yeje ugasanga yatwaye inda kubera ko kumbure yoba yubatse n'umuntu yibaze ko afise uburyo na karoro ndiko ndatanga hanyuma inyuma y'amezi 3 wa muntu agatakaza akazi yamaze gutwara yanda kaca yiruka kwa muganga ati nkurirayo narihenze subire nze kubaka ahandi hanyuma ntitwibagire yuko umwana ari unisharge abantu babakeneye kwiyorohereza mu buzima babakeneye kunezerwa hanyuma hagiyemo iby'umwana ugasanga bize gutera ingorane aronse akajya karonga umuntu wabwira ati hari ahantu byemewe naho hatobaga mu Burundi bavuga ati ja muri Kongo biremewe yuko ushobora kuja kwa muganga bagakura inda baca bafata indege n'imiduga batondayo ubu uyu mwanya turiko turavuga abigeme batwaye inda ishushu bariko baratwumviriza ndazi ko bamfitisha avugisha bavuga bati uwo muntu adashaka ko iryo tegeko ryobaho nk'ejo mu gatondo kugira ngo uce dutonda kwa muganga kubera iki ubu babikora mu gifuri binyegeje n'umuganga babikoze abazi uko ari risk yemewe kubera ko ariho iryo tegeko rihana uwakoroye inda mugabo umubyeyi abazi ubuzima icarico azi gutanga ubuzima uko umuntu w'umukenyezi n'ubutanga ubuzima arashobora kubwica cyangwa akabukiza ariko aratwumviriza uyu munsi arashobora kuntahura akavuga ati by'ukuri nk'abantu twaremewe gutanga ubuzima twebwe twota tuza imbere mu kwaka ubwo buzima abo twategeza kubuha hanyuma mu kwishura rero kandi nagira ndamuha akarorero mu 2016 habaye ibitigiri byababa hafi 2016 by'abana b'abigeme bari mu mashuri batwaye imbanyi barazivyara 2600 utu uteranya ko abakenyezi canke abigeme batwara inda batifuje atari kubera ko babafashe ku nguvu kuko biratandukanye hari izo batwara batifuje kubera ugusamara kwabo kubera ukutirinda batafashwe ku nguvu abo ugiye ugateranya ugasanga tugera nko mu bitigiri byababa hafi 7600 mu mwaka umwe 2016 iyiri tegeko riba rihari ko bemerewe gukorora idonda bose nta n'umwe yari kubyara umwana akomeye kuko biba byabashikiye batipfuza si n'ibyo gusa ubu iki kibazo usanga kiri mu ngo nyinshi zitandukanye bizaba celibataire géographique umuntu agafata urugendo akaja muri mission de maintien de la paix muri Somalia agarutse agasanga umukenyezi wiwe yatwaye inda yaribarutse bibaza ko ari uwo mukenyezi abakeneye ko umugabo wiwe agarutse amenya ko yatwaye inda igihe umugabo we atariho yari aca yirukanga kwa muganga ati nkuriramo mugabo rofete yuko leta ikingira aya mafetuza abana bari munda bituma abo bantu baba baje gukoze gito bagaragara ama bakamaramara bamaze kumaramara bituma iyo ngeso isa nigabanuka muri societe
rero
amwe leta y'u Burundi yo hagaciro ibyasabwe n'ishirahamwe by'ukuri cyo bikibazo coza gutera ingorane nyinshi cyane muri societe y'u Burundi kikaza no gutera nyingo nyinshi cyane kinasambura ningo nyinshi ibi turabyemeza kandi ni byaba ngombwa bidusaje tuzokwerekana amapreve n'ibitigiri bishobora kwerekana ingene iki kibazo coba ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi.
Kuri ivyo muvuze nyene jerekiye ikibazo muri societe ni nako abanyamadini babivuga reka nabo nyene turaza kubashikiriza turaza kubera kumvisha bamwe mu bavugwa butuma icyo bashikirize kijanye n'ico nyene ikibazo cyo muri societe nkuko mubivuze ariko ndabwiye ko mfasoni ntirampe yari telefone yari yacitse ariko aragarutse ku murongo madame ntirampe ikibazo cha Arone cari kijanye n'ico umushinga nae Jacques Nshimiyimana avuze cerekeye umubano hagati mu ngo z'abantu yuko kubana nabi byoca vyiyongera kubera umukenyezi n'umugabo wiwe batumvikanye uwo mukenyezi akaba afise ubwo burenganzira bwo gukorora inda bishobora kuba ikibazo ico mwokivuga ku iki ijambo ni rwaho
ndasubiye kandi kugisubiramo ngira mwanyumvise neza ko ntavuze ko umuntu wese azotwara inda ngo nuko yitwaje n'umugabo atari rwiwe ngo nuko yagiye gusambana gatatwara inda ngo azoshaje kwa muganga bayikure itegeko ryose barishyizeho haba ikirikingira navuze nti mu gihe umuntu yafashe ku ngufu mu gihe umuntu yafashwe n'ikizira cyangwa nkuko yakivuze ati amagara y'umubyeyi ageramiwe sinavuze ngo umuntu wese azotwara inda ngo acaje kwa muganga bace bayimukurirayo ibyo nibyo nze nasiguye ngira ngo nawe nyine yanyumvise mbona kenshi baguma bagaruka ngo muri sosiyete ngo umubano mubi ngo mu ngo ngo umubano mubi sinavuze ko yabubakanye bazoja gutwara inda batifuza ngo bacaje kwa muganga ahubwo navuze ko tubahimiriza ko baja kugera ko baja ku metode bagira planning familiale reka nagiraho ndanamwibarize planning familiale yarayemera ko mbona amadini menshi bavuga ngo umuntu agiye kuri planning familiale ngo bagendana ibiheko ngo mu maboko bagendana ngo ibiheko hehe ngo estanke ngo bariko ngo barica ngo inzoya ngo munda ngo ibiki sinzi ko planning familiale yo bayemera yoyo mugabo namubwiye na kigarutse ko kenshi duhimiriza kugira ngo abo bantu birirwa barapfa reka bavuga ngo hoba ngo abantu benshi none ubuko bapfa bagiye kudufuzayo mu kinyegero no kuvuga rero twe duhimiriza abantu ko baje ku ma methode naho twe tuvuga tuti ho bijye tegeko ku bantu bafashe ku nguvu cyangwa ibo bafashwe n'ikizira ariko ahanini twigisha kuja kuri methode kuja kuri planning familiale kugira ngo bikingire izo mbanyi batifuza bikingire izo mbanyi batwara badashaka nk'abo bubakanye baje kuri planning familiale birinde izo mbanyi batwaye badashaka kugira ngo mucyo izongo ya cyangwa cyangwa baje mu kinyegero bageze mu kinyegero kugira ngo zishobore kuhapfa mu methode z'ukuri ama tugasaba nyine na leta kwitegekanya ibigo bikwiye bishobora gufasha abo bantu kuko nko mu misozi nk'abantu benshi iyo uri kuri abigisha ibijyanye na planning familiale ahubwo atigewe nk'ahari gemba nk'ahantu mu misozi ugasanga nta santire do santire ifite ubumenyi hari cyangwa iki ibyo byose urumva ko ari ibintu by'ingaruka mbi bigaruka ku mukenyezi
ariko rero kuri icyo kibazo nyine mushinga nayo nshimira Imana yari yigeze kuvuga yuko kumbure ingufu nyinshi zojaho nyine kugukingira izo nda abantu batifuza hako zija izo ngufu zoja kuko guharanira yuko itegeko ribaha uburenganzira bwo gukorora inda planning familiale mwo mwishyiramo ryanyu yoba ariyo ije imbere y'iryo tegeko guharanira ku iryo tegeko rishigwaho
yego nababwiye yuko iyo planning familiale tuyishigikira ko kubera ko iri muri bya bindi biza kurinda zambanyi abantu batifuza zambanyi ziza gukorwa mu bikinyegero abantu birirwa barapfa
ingufu nyinshi zirajaho
nyine sensibilisation tugira mu banyagihugu kugira ngo tubahimirize kuja kwa muganga ku masantre de santé ifite ubumenyi ku mavuriro kugira ngo baze kuri ayo methode mugaba no kucusanga abantu bavuga ngo nukwinicaha ngo nukute abantu bashirwa baratwitura tubira ati none mwe ko mutwigisha kuza kuri itaningi familiare kandi hariya naho mu masengero batubwira ngo tubatwise ngo nicaha gikomeye ati none nk'abanyagihugu bato bato
mushaka planning familiare ziratandukanye
kuko ntazobyara abana 10 udafise itongo bashiramwo waje kuri planning familiare rushenge isengero ikagutenga ugasanga ubuziyuja niyuva none zeba byiza mbere abana nkavuga ati ibarabara bizobarera none kubera iki amashengero ho haca avuga ngo ni icyaha cyo kugira planning familiare ese ko umuntu azeye abana 10 ko yavuze ngo nukwikunda ngo nukwiyorohereza arambuye
narahobara
rimwe wese
n'abaciriye
uburenganzira bw'umuntu gushikiriza icyifuzo n'icyumviro ciwe
ni n'uburenganzira bwabo kuja muri ayo madini cyangwa kutayajiramo kuko niyo bidini ryawe rikwankira ufite uburenganzira bwo kuyivamo ni nayo mpamvu mushinga nahe nabandi bariko baravuga bati uko gukingira umwana ari cyo kiza ubwa mbere imbere yuko ihaza itegeko rivuga yuko uyu mwana yo kwicwa nkuko mwariko murabivuga reka tubandanye dushiremo iryo jwi ry'abanyamadini nkuko tubako turabivuga ibyo abanyamadini bavuga kubijyanye n'iki kibazo abo mu mashingiro gikristu bagiranye ikiganiro na mugenzi wacu Diane Ndonse mu misi yahera umwe muri bo yari Pasteur Diridiri Adrien wo kwishengero Guérison des âmes Bujumbura aho yavuga ku kwaka ubuzima amashengero adashobora kuvyihanganira tumutega amatwi
icyambere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa mu nda kuvuga ngo igihe byavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya za 139 kuri 15 bavuga ngo nkiri urusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe ni kuvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse ku isare mu muntu nicyo gituma twebwe gukorora inda ni icyaha bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twamenya nk'akarero kwa afise iyo nda twe ntawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwira ati izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi icyo Imana izomukoresha mbega kumenga mu Burundi icyaha cyo kwica cyarakuweho umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari mu nda s'umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyira kwica uri mu nda n'abasomeye amajambo yo muri zawe 139 nyiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wayishinze kandi umuntu aza ku isi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu burya iyo nimba Imana yabahezeye mu karonka abana ADN y'ujya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo n'ukuvuga ngo ni Imana iyitanga n'ukuvuga ngo no muri ibyo byaha no muri iyo mibabaro no muri ibyo byose Imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta mwumve none uwo yabaye habaye ikizira ka muntu yagotse ku mukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muce muci rubanza ngo gugupfa mbega uzicyazoba muri Canada hari ishyirahamwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari mu nda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye gukorera mu nda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hema age na 79 y'abagore babiye gukoroza inda basha bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreshwa iteko ngo abana b'imunda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana aho gukira iteko rimwice nibashyireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni hari amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impunzi kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
uyo yari Pasteur Diridiri Adrien wo kwishengero Guérison des âmes i Bujumbura yavuga kubijanye n'ubwo burenganzira bwo kukororinda ishyirahamwe SFBSPB iririko rirasaba tubandanye ku murongo twakire duhakaryo nabandi banywanyi biradijwe rya Amerika nabo babandanye bashikiriza ivyumviro ni nibibazo vyabo twakire Jean Claude wiriwe neza Jean Claude
wiriwe neza
dugapije
kuri kibazo cy'ukuntu umuntu w'umukobwa nko akororinda ye akororinda ego ni cha kuruwo kuruwo muha ayikore mugabo umwana nawe abamugiriye nabi kuko uwo mwana siwe aba yabiteye ahubwo bora abanyene uwo muntu ayimuteye mugabo hari n'ukundi kuntu uwo mukobwa aba yayitewe n'uwo muntu adashaka ati uwo muntu yarayinteye yara ntashaka namba ari uko yomfasha ntari karasha kakumfasha sinone none ndamubyare ndamusubere gute atayiga nyera ukuntu ashobora kumukurayo mugabo naho nyene abakoze icyo cyaha mugabo hari ukuntu uwo muntu aba yayimuteye waze kumufasha ni kwa kundi nyene nkuko mugabo agikunda gushikira nk'umuntu aba yayiteye umwana atarakwiza imyaka ushika 2018 uwo ufashe ukatera inda uwo mwana w'imyaka 18-16 hamwe nyene uzosanga agiye gukorora iyo nda no kuyikorora akabanza no kwinyegeza kugira n'abantu ntibabimenye aho nyine abamwana ni hantu uzosanga avuye muntu uza mu nkorera atari we ayishaka ahubwo boca baraba uwo muntu bagakurikirana uwo muntu yamuteye iyo nda kikamwiga ko
none kuri wewe hokogwa iki iyo mwana w'umwigeme akiri muto atwaye inda kuri wewe uvuga ko hokogwa iki
kuri uwo mwana
yatwaye inda ati uyo mwana w'umwigeme aba yatwaye iyo nda kuri wewe ubona hokogwa iki ko umukobwa aba yamaze kuyitwara kuri wewe ubona uyo mwana yobaho canke ibyo genda gute
umwana yobaho umwana yo mubyara uwo mwana akabaho ama bagakurikirana uwo muntu yayimuteye umwana barenganye kweri
murakoze
kandi n'Imana ntivyene
murakoze Jean Claude gato hakajyo na Jean de Dieu Jean de Dieu wiriwe neza
neza namahoro namwe
namahoro namahoro
murakoze cyane kumpakanya hanyuma naje ndafite ishuri ndabivuga ko ntabwo nshigikiye camera mbere uwo muvyeyi uwo mumama ariko nshigikiye uwundi name numva zingura mabiri atanga imirongo asigura icyaricyo icyaha ko burya ugira uko gukoroza inda ni icyaha ari nacyo gituma rero jewe burema ntabwo ibyo nabishigikira ko bogirane ko bokoroza inda mbere urumva ni kuyica abayihisha ahubwo mbere leta jewe kurande rwanje ni uko yoshaho ibihano bigabye imyaka 5 mbere bakaguma bakanayirenza bakanagana 2025 uko abayishe kandi uwo mwana nawo baba babishe nta muntu azi icyo azovamo arashobora kuzoba umutegetsi arashobora kuzoba umukuru w'igihugu arashobora kuzoba umukozi w'imana ahanura abantu igihugu usange kirazamutse kiravuye mu biro by'ingorane rero nuko yogirane nimba basamye inda nuko yogirane uwo mureka akavuka mbere bakanagirane bakanamusha no kuyishe bakamwigisha n'inyigisho nziza zituma
urakoze cyane rwose Jean de Dieu turiko turaja ku musozi w'ikintu kiganiro reka duha akaryo abatumire bacu bashikirize akajambo ka nyuma mufaso ni ntirampe ba esperance duhereye kuri wewe abarundi bahamagaye ijana ku ijana kuri bo bavuga bati iryo tegeko ntiryoza abajejwe agateka kazi na muntu guharanira ugwaruka nabo nyene bavuga bati iryo tegeko nukuryima amatwi nukutarishiraho ivyonye bisigura ko kumbure ariko abarundi babibona mwe mubivuga ku iki majambo make cyane dusoze
mukahara kwaza nari nabajije nuko batanyishuye nabajije ko iyo planning familiale kuko nababwiye ko dufise ikibazo cy'abantu twigisha planning familiale bakaza kutubwira yuko ngo bababwira ngo ni ukwica ngo bababwira rumva abantu barafise ingorane y'aho bafata n'aho bareka abanyamadini tukamenya ko iyo planning familiale bayemera kuko babwira ko abanyagihugu ari ukwica nemurabona ko isi y'ubu turimo yaje uvya abana 10 kugira ngo ushobore ndumuvyeyi narabyaye uvyaye abana 10 kugira ngo shore kubagabura muri iki gihe tugezemo none planning familiale bayivuga ko iki ko nabwiye ko imbere y'ivyo byose tuvuga planning familiale kugira ngo zambanye abantu batifuza zihagarare kugira ngo bashobore kugira kureka kuza baraja ego mu ivyo vyaha
ego urakoze cyane reka duha
kajyo hanyuma kandi
munyuru ni muke cyane reka duha kajyo namushinga na Jacques Nshimirimana ikiganiro gihera saa 10 nimwe neza na neza mushinga na Jacques akajambo ni gwa
murakoze cyane ico kibazo yabajije si reka nshake ndacishure twebwe uburyo gugufasha abantu kubyara ku rugero n'uburyo dushikira cyane ndibaza yuko yibajije yuko noba nserukira aba madina ariko si ibyo na gato sewe nahagurutse nk'uri mu runani rw'amashyirahamwe aranira agateka k'abana ariko n'ubwo buryo bw'ugukinga cyangwa ubwo buryo bw'ukubyara ku rugero hariho uburyo usanga buza kwica ya mafetisi ubwo buryo ntabwo dushigikiye aho nibaza ko mbaye frere hanyuma niyo mwatunganya ikiganiro cyabyo tuzobiyaga ko ariko ico nagire nsabe nagire mpereze ko nagire nsabe abo bantu muri iryo shyirahamwe tuje hamwe duhimiriza abarundi bagira ubuntu hanyuma tubigize aya mategeko
urakoze cyane ikiganiro kiri ku musozo urakoze cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ndabashimiye mwese mwaduteza amatwi mwari kumwe naho yanitanga ishaka Fatuma Kalala Limasi n'abadufashije mu binga bw'ivyuma murakoze